Ro ni Fatou Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose aho mutwumvira haba kuri radio zanyu kuri mudasobwa cyangwa se kuri telefone mugendana kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi.
Njuti bagenzi nabo mwese muteza matwi I radio ijuru ya Amerika turabaramukije tubifuriza nikaze muri iki kiganiro dusangire ijambo. Abo tugiye gusangira ijambo uyu munsi batuyagira ku byerekeye injyane ziri mu mugambo w'abadasigana iprona uturukamo icegera cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi kuri mikro muri kumi na Pierre Clavier niyo nkuru tubahaye ikaze.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Aho hari ku munsi wa kabiri w'iyendwi itariki 11 z'uko kwezi kwa gatanu kumugumya ingoro y'umugambi w'abadasigana iprona hari ko habera inama y'ibiro nshingwabikorwa ya komite nkuru y'uwo mugambwe yamara abona bari bankiwe kwinjira.
Twumvise akame cy'uko uburongozi bw'umugambwe bwahejeje ikiringo ko bwahamagaye inama ya biro nshingwabikorwa bya komite nkuru y'umugambwe. Rero nk'uko bisanzwe twari tuje kwitaba ku butumire ariko dufite ngaha twasanze bamwe babemera kwinjira abandi babankira kwinjira. Rero turi mu bo babuje kwinjira gushika n'ubu uri turamenya igituma. Cyarutangaje kandi nuko hari n'abandi twabonye batari muri iryo nshingwabikorwa ariko bari twarinjira abandi nabo bameze kuba bari muri urwo rwego ntibakundirwa kwinjira.
Iyo nama yahavuye ifata inkingo ruhasha yo kwirukana muri uwo mugambwe umushinga mateka Gaston Sindimwo yahora ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Anise Niyongabo yahora ari umushinga mateka na Isidore Mbayahaga. Ijwi rya Amerika ryahaye ijambo Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe aratubwira ico bisunze mu kwirukana abo banywanyi batatu bakomeye b'ibicocoro n'inararibonye muri uwo mugambwe warondeye intayo kwikukira ku Burundi.
Ibiro nshingwa bikorwa vy'umugambwe w'abadasigana ya Iprona byakoranye kugira ngo bice hirya no hino ikete yari yanditswe n'abanyamabanga ba mbere b'umugambwe mu ntara aho bari bakoranye ku igenekerezo ry'indwi rusama 2021 kuko baca hirya no hino amakete yaramaze iminsi yandikirwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yandikwa n'abadasigana bamwe bamwe tukabana kwa badasigana kwa ruhira duce hirya no hino ngo turabe ko by'ukuri ibyo bavuga ari byo. Tumaze guca hirya no hino twasanze abari banditse ayo makete ari abantu ubwa mbere dufatiye kuko abari banditse ikete n'uwitwa Isidore Mbayahaga uwo nawe ibiro nshingwabikorwa mu 2017 byari byaramufatiye ibihano byo kumwirukura mu biro nshingwabikorwa no mu zindi nzego kuko yasibi ibikorwa by'umugambwe ntasubire gukorera kubera rero mu 2017 ntiyari yarasubiye kugaruka twasubiye kumubona mu gihe cy'amatora. Bahoze ari umukenguzi w'amateka yanditse Niyongabo mu 2019 nawe nyene yarigejeje nabi ibiro nshingwabikorwa biramufatira ibihano byo kumukura mu biro nshingwabikorwa. Yabandanya rero akora nk'umuganya mugambwe mugabo atari mu biro nshingwabikorwa atari no mu biro vy'imboneza z'umugambwe w'abadasigana ico twita conseil supérieur d'orientation du parti Iprona. Umushinga amateka Gasosi Ndimwo nawe nyene turavye kwandika amakete nk'ayo yararaza umugambwe yarasanzwe ari mu nzego zose ari muri conseil supérieur ariko ibibazo yarafise akaba atigeze abishikiriza mu rwego ngo bavyige babyicarire. Tukabona yuko no mu nama ya comité central yari yabaye yari yanditse amakete ayiburagiza ariko byatako akaguma aza aburagiza abadasigana. Nico gituma bakuru b'umugambwe mu ntara bari baciye basaba yuko tworaba by'ukuri yuko abo bantu bakira badasigana bagifise akaranga mutima k'umugambwe. Nico gituma tumaze gusuzuma ingingo ya 11 iraba by'umugambwe badasigana iprona iri muri statute n'ingingo ya 13 twabonye neza ko abo badasigana ubwa mbere abo bari bahanywe bakabandanya bahotorera mu kabi yuko ingingo ya 13 ivuga yuko wakoreye undi mugambwe canke uwagaragije inzego z'umugambwe akabandanya ajuragiza umugambwe izo ngingo rero zica zimufata nizo ngingo no munsi bironshingwa bikorwa vy'umugambwe bigizwe n'abadasigana bashika bane bane ku ntara canke batatu bivana bakoranye kugira ngo barabe ko vyukuri ivyo bikorwa bakoze bishobora guhanwa na rero bace bafata ingingo yo kubahana kuko turavivyo bakoze ni bivyararaza umugambwe ni bituma basuzugura inzego z'umugambwe ni bituma umugambwe ushobora guhungabana none umunsi neje rero mu mugambwe w'adasikana ni ngombwa habeho kirazira nico gituma umunsi twafashe ingingo zo guhana tukabarukana burundu mu mugambwe w'adasigana iprona gutyo amategeko y'umugambwe agakora ivyo bizogabanya kajagari mu mugambwe
abo banywanyi bobo bonako bahohotewe banaheruka ndetse kwitura umushikiranganje w'intore gati mu gihugu mu makete ijwi rya Amerika rifise bamwandikije bamusaba ko yobabera umuhuza kuko ariwe aje gutunganywa jimigambwe mu gihugu mu rwandiko rwabo abo banywanyi bo mugambwe iprona bemeza ko batacemera uburongozi buhari babwagiriza amakosa azingamitse uwo mugambwe arimo gutwaza umukazo no kunyuruza amatungo y'umugambwe Gaston Sindimwo anise niyo ngabo na Isidore Mbayahaga nibo bateye umukono kuri urwo rwandiko nk'abaserukira abandi ku izina rya bagenzi we anise niyo ngabo yiganiye ijwi rya Amerika ayo makosa
murakoze muvuga muti amakosa twagiriza indongozi z'umugambwe zirongowe na gashatsi muri iki gihe ni naya ayo makosa nuko gashatsi nabo bari kumwe bake bahonyanga amategeko agenga umugambwe mu byo bakora byose tubagiriza ko bihambira ku burongozi bw'umugambwe kandi igihe cararenganye kubera ikiringo batorewe cyaheze kera abarongoye umugambwe mu makomine mu gihugu cyose bahejeje ikiringo cyabo mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2019 abarongoye umugambwe mu ntara zose z'igihugu barengeje ikiringo cyabo mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'2019 abari barongoye umugambwe nabo ikiringo cyabo cyahize tariki 14 z'ukwezi k'umunani mwaka w'2020 murumva rero yuko inzego z'umugambwe zamaze guta igihe kubera ikiringo cyazatorewe cyaheze muri iki gihe rero nta nzego zishobora gufata ingingo zihari twagiriza abarongoye umugambwe muri iki gihe ko banki ibiganiro kandi arizo byari bikenewe muri iki gihe atanzego zikiri ifise ikiringo cazo atanzego zikiri mu mategeko hakwiye ibiganiro birimo abadasigana bafise ivyiyumviro bitandukanye kugira ngo tuje hamwe turabe ingene umugambwe wacu usubira kuronka inzego zishasha dutegura amakoraniro kuva mu makomine mu ntara no mu gihugu kugira ngo dukurikije amategeko tugenga ushobore gushiraho inzego z'umugambo umugambo usubire gukora uje ku kivi witegurire ibiringo vya politike biri imbere ikindi tubagiriza nuko ubiye amatungo y'umugambwe ku mugaragaro bakagenda baragurisha abamazu abamatongo abamaparcelle mu bisagara bayagurisha bidaciye mu mategeko kandi amahera bakuyemwo bakayatwara kuyakoresha ivyabo bo nyene n'imiryango yabo ka kabiri mwatubajije ko twaba tutubaha uburongozi bw'umugambwe twebwe mu bisanzwe turi abantu bubaha turubaha abadasigana bose turubaha n'abarundi bose ariko uburongozi ntitwovuga ngo turabwubaha canke ntitubwubaha kuko nta bukihari nababwiye yuko inzego z'umugambwe muri iki gihe zataye igihe ibikenewe ni uko ahubwo twoja hamwe tugashyiraho inzego kugira ngo umugambwe wacu usubire kuja mu mategeko umugambwe wacu usubire gushiraho indongozi zihuje imbere indongozi z'ukuri dukurikije amategeko y'igihugu dukurikije n'amategeko agenga umugambwe hanyuma izo ndongozi bitwaziroka tuzozubaha nk'uko bitegerezwa
yamara uburongozi bw'umugambwe bwo busanga kwandika makete atari wo muti abakuwe mu mugambwe ntacu bibabwiye ndetse bemeza ko atacu bizohindura mu bikorwa byabo bongera ko kwingingo yafashwe n'abatabifitiye ububasha anise niyo ngabo
twabifashe nkuko atacabaye mu mugambwe badasigana iprona kuko abo bantu ni basomambike bagashatsi yarabahamagaye kugira ngo bamufashe kwandika no gusinya ibyo yifuza ariko ibiroshingwa bikogwa guko byatowe na komite nkuru y'umugambwe mu mwaka w'2016 mu kwezi kw'icenda sivyo byakoranye benshi mu babigize babadasigana bukuri babadasigana bijambo nijunja barabagiye kwinjira kumugumya barungika abasoda bacungera icegera cy'umukuru w'igihugu kubabuza kwinjira kumugumya abandi no kubatumira ntibabatumiye murumva rero yatumiye abatatowe benshi batatowe na komite nkuru y'umugambwe batagize rero ubwo rwego bagenda kumufasha gukora ibyo wenyine ashaka ibyo rero nta gaciro tubiha nta numwe byohungabanya twebwe tubona ko atakamaro igikenewe nuko ahubwo hoba ibiganiro kugira ngo dusure kugira inzego zirongoye umugambwe muti mugiye gukora iki guhera ubu tugiye kubandanya dukora umugambwe w'abadasigana iprona kuko n'umugambwe wacu kandi tuvugira kugira ngo abadasigana birigo bararenganywa bashobore kugaruka basubire gutunganirizwa tugiye kuja inama n'abadasigana bose hagati mu gihugu kugira ngo turabe ingene umugambwe wacu usura kuronka inzego nshasha zemewe n'amategeko kandi zemewe n'abadasigana tugiye kandi kuvugana nabo muri leta bajejwe itunganywa ry'imigambwe kugira bakurikize amategeko nkuko amateka n'amategeko bibarekurira bafashe umugambwe w'abadasigana iprona gusubira kuba umugambwe nk'iyindi ukurikiza amategeko kandi ukurikiza amategeko y'igihugu ugakurikiza n'amategeko abugenga wonyine kandi ukaba umugambwe ukorera abadasigana utari umugambwe ukorera umuntu umwe cyangwa abantu babiri utari umugambwe uguri abawurongoye bitwa ko bawurongoye bagurisha ibyabo byose kugira ngo bawusige wera yakoze
umushinga amateka Abel Gashatsi atwara uwo mugambwe arakurira inkone kugishitsi abafuzwe
indongo z'umugambwe zo bene umugambwe bari muri urwo rwego nyobozi ariko rufise n'uburenganzira bwo gufata ingingo baraheza barafata ingingo yo guhagarika burundu kuba mu mugambwe abo bantu batatu umwe asanzwe ari mu nzego zose z'umugambwe umushinga amateka Gaston Sindimwo n'uwahoze ari umukenguzi amateka Musetsi Niyongabo hamwe na Mbayahaga Isidore abo babiri ba nyuma bakaba bari basanzwe bari mu bihano
naho ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu bukurikirane hagufi ibikorwa by'imigambwe yatacu gurashikiriza inkurikizi za mbere z'iyo ngingo nuko bamwe mu bahanywe bava mu nzego za leta zikomeye barimwo itegeko rigenga inama nshingamateka rivuga ko umushinga amateka yirukanywe n'umugambwe wiwe aca atakaza ikibanza yari afise aha urabwa niyo ngingo ni Gaston Sindimwo azoca asubirwa n'uwundi azokwizerwa n'umugambwe iprona aha twakwibutsa ko gihe cyose hegereje amatora canke inyuma yayo gato bimaze kumenyekana ko umugambwe iprona wamucikamwo amashami kuva mu mwaka w'2005 rigeze gatanu iprona ucikamwo ibice wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu kuri leta ya iprona Frederico bamvuga inyumvira aragerageza gusigura igituma umugambwe iprona ugeze kure ucikamwe amashami mu mwihoyezo yagiriye ijwi ry'Amerika bamvuga inyumvira abona ko amaronko ariyo nkwezi y'amarere aho umwe wese ashaka kwikundwa kaza ku mugambwe uri ku butegetsi
murakoze no kuntumira muri kino kiganiro kugira ngo dusangire ijambo nabaza gukurikirana kino kiyago tugiranira kuri no radio ya Amerika rero ku kibazo muvuze kijanye nibidusanga mu mugambwe wa iprona ubwambere no tubisanga mu mugambwe wa iprona gusa tubisanga mu mugambwe myinshi ariko birakomeye cyane mu migambwe iprona usanga amashami amaze kushika kuri atanu impamvu ziri nyinshi impamvu ya mbere kubwanje nuko burya uravye akahise ku mugambwe wa iprona umugambwe warushimikiye kubyiyumviro bishasha rwa gasore yarafise yashaka gutuma igihugu cy'u Burundi kiva mu ngorane kirimwo hanyuma kikaja mu nzira y'iterambere ibyo byiyumviro ntaco bipfana n'ibyakurikiye mu nyuma kubwo gasore apfuye hacye habi njyane hagati y'abatone batutsi muri iprona ntibasubira kumvikana intumbero rwa gasore yariko arondera guha igihugu. Kindi umuntu ari buvuge ni ibijanye ningene kuva mu 36 haci hazi ntwaro za gisirikare maze iprona isikari koreshwa nka kurya wofata akarangi ugasiga ku kintu kigahindura ibara mugabo ingene kiba kimeze ibikigize atacahindutse nk'ubufashe isafuriya igizwe n'icuma kwayishyira ku irangi icuma kiguma ari icuma ufashe inkono y'imbumbano wabumvye uhereye ku ibumba ukarizo kariturira ibumba riture ntibicike icuma riguma ribumba mugabo urashobora gushira ko ryarangi inyuma ukamenga byose birasa kandi bidafise akamere kamwe. Rero nshaka kuvuga nti burya intwaro ya gisirikare ni nguvu ishimikira ku nguvu. Muri demokarasi naho no kuvuga imigambwe myinshi no kuvuga ibiganiro no kuvuga ibyiyumviro bidasa mugerageza gushira hamwe mukaraba ico mwohurirako kugira byagirira kamaro bigirira kamaro abanyagihugu. Rero nacho gituma asanga rero yo yiprona ntiyariho nk'umugambwe yariho nkirangi rya gisirikare rinyegeza ko ari intwaro ya gisirikare gusa. Ngereranije n'ibihari umunsi ni nkacho kimwe ni intwaro ya gisirikare abavuye mu ishamba ni intwaro ya gisirikare ahanini baca bitwaza utuntu twa demokarasi nkirangi ariko mu mibereho yaho mu gutwara kwabo usanga ahanini vyukuri atari ibintu bijanye na demokarasi. Rero iprona nibi bya CNDD-FDD burya ahanini ni nkacho kimwe. Rero hakaca bikibazo ningene izo nguvu za izo nguvu izo uwo mugambwe wa iprona no mugambwe wa CNDD-FDD bishobora kubangikana mu gihugu kimwe kandi bimeze kumwe ntibishoboka. No kuvuga kimwe ni ngombwa kimiri kindi baba sirikare batuma iproni baho uyu munsi bariko barasaza abandi barimo barigira mugabo abo bagwaruka gwa CNDD-FDD bagiye mu ishamba munsi baracariho ninacho gituma mu bikorwa by'iwabo bagerageza gutuza ikintu citwa iprona. Abasirikare ba kera abari muri iprona kera baboneka utishwe afatirwa ibihano harya n'uryango baheze yangendo ya iprona ya kera. Ubu rero hacasigara iki muri abo iprona? Rero harimo abategereye bati bijya rero ibitwegwe twafashe kera n'inzira mbi reka twirondere inzira nshasha hanyuma tujane naba ko twegwe twitwa abatutsi bazoza baraduha hanyuma twitwa ko turi kumwe nabo twitwaje ko amasezerano yarusha yavuga abatutsi reka natwe tujye tugenda mu matora mugabo muri abo matora ntitugenda duhangana nabo tugende tubangikanye nabo kugira ngo twe turavugana ingene nitwaronka batazotwigizayo bahubwo bazoduhamagara tugasangira. Rero acahaza ikibazo cibitwita icegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu. Mu bisanzwe uje kuba icegera cy'umukuru w'igihugu kandi waciye no mu matora canke bwaciye mu biganiro ntuza uko uzuzanye nawe ivyo muganira kugira mugiraho muhurira nubwo babatsinza amatora wagize programme no baragira programme byari kuba byiza ko izo programme zibiri zigiraho zihurira wewe cegera cy'umukuru w'igihuguje ukaza wikoreye nawe ivyo ugizogerageza kuvugana muzoshira mu ngiro bitarayo by'abantu ariko biraba iby'igihugu iby'igihugu buje kibazo rero gica kibangaho mbega ibyo by'igihugu baravyitwararitse cyangwa uyu munsi bitwararitse ibibanza byabo ibibanza by'abantu wewe uje kubicegera cy'umukuru w'igihugu gatucika soma mbike y'umukuru w'igihugu kubera ko zina za kwacaguha kandi ntabyo mugambwe wagutekereye ngo uzokora uretse ko bavuga bati rika urampera ikibanza naka hamisigaye twibandanirize.
Umushinga mateka Sharenditije nawe nyene twara rimwe muri ayo mashami ntaja kure yabamvuga inyumvira yatubwiye ko ahanini biva ku banywanye b'uwo mugambwe baba bataye umurongo amaronka agatuma bamwe bahemuka maze bagakamira mucoze abashaka kubacanisha mwo
waundati ubutemugwe w'umutiza umuhoro ku banywanye b'iyo migambwe no kwitabahemu bahahamiye amaronko ibyicaro vyo mu nzego haba muri leta haba mu nama nshingamateka canke mu nama nkenguzamateka canke bibanza ibyo rero nibyo byashikiye iprona ubu abari ko barashihana muri iprona nabo nyene bahemutse bamudati bampe mukenda muke nibo bariko banigana bakubitana imyereka kugira ba bitoneshe kuri CNDD-FDD kugira ngo ibashire imbere mu byicaro murabona Gaston abayicegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu bariko bashihana na Gashatsi beguriye umugambwe mbayahaga mwarumbise yuko yavuga ati mu matora aheruka yavuze ati jewe ntora CNDD-FDD ibyo akabiye akagenda kwiyamamaza yambaye umutamana wa iprona mugakabwa yuko batora CNDD-FDD murumba yuko arakamara maza atabudasigana bafise na gatonya ninda zabo na marongo barondera nta kindi
nditije asanga inyishu ari uko ayo mashami yose ubafatwa na bamwe bamwe nk'ibisigarira by'uwo mugambwe yose yoja hamwe mu nama rukokoma yo kwiyunga
umuti rero kubyerekeye iprona nuko abadasiganika n'abandi bubona yuko umugambwe CNDD-FDD ataneza uronderera iprona icarere icakura abantu babahemeka bagira ibikoresho ikabatanya kubateranya uno munsi gatonesha ubuke gatonesha ubundi kugira ngo nyene babicike ibikoresho byayo umuti rero kugira ngo iprona isubire yiyunge ibe umugambwe kujya kwa gasore yawushinze yawushaka nuko abadasigana bobona yuko inyungu zabo ari ukomeza umugambwe w'adasigana iprona ukomeza iragi kwa sikaranwe mugani duvuko kwa gasore ayo mashami ya baki na nata bakaja hamwe bakavuga bati bahereye mu makomine mu ntara no kuduga ku bigo by'igihugu bakaraba bati reka turabe ingena two kwisuganya tuje hamwe bakavuga bati none tuje hamwe kugira tugire iki kugira ngo duhabuze duharanire amasezerano y'arusha duharanire agateka kazi na muntu duharanire kwishyira no kwizana kw'abanyagihugu kw'imigambwe yindi kw'amashyirahamwe yigenga kw'imyesha makuru bafise imigambi bahuriza ko bagaca baja hamwe bagashinga imigwi mu ntara mu makomine kugira ngo barabe ingene boshya mu ngiro uwo mugambi atanumwe akumiriwe atanumwe asizwe inyuma kubera ko CNDD-FDD itamushaka nivyo niwo muti nayahandi ibiriko bariko barakora ni ndazabo no kwitonesha nta neza y'umugambwe y'igihugu bakeneye badasigana bariko bararondera kandi cyo bumenya nuko ejo aho bukera izobigumura cyo gituma abo badasigana bakubita gashya bakabona yuko ataneza CNDD-FDD iriko irabaronderera
bamvuga inyumvira yunga muri iryo abona ko ukwiyunga kwa iprona ari ku nyungu z'igihugu kuko uwo mugambwe wa Ludoviko Rwagasore yarondoye ntayo kwikukira ufite ikibanza gikomeye mu gihugu
twarigeze kuvugana n'uyu yari vice president yaratubari ati je w'amezi na tatu nana natanye rahera tabonanye n'umukuru w'igihugu none mwa muri ko muratwara na gute wewe umva wucitse umucangero uje wewe uca mahera ibisigaye ntabihari ntabyo mwumvikana ntabyo muganira kuko ntacu mwavuganye ko muzaza murahurirako uricara ngaho ugafungura mahera yawe ukarondira intendance hanyuma igihe cyawe giheze ukagenda rero bigaca bitera iki umujinya abasigaye inyuma mu mugambwe nabo bataronse kuko CNDD-FDD yaragize politike nshasha y'ukusambura ibintu byose by'abantu bashobora kwiyumvira kugira bose bacike abasavyi ba CNDD-FDD kusanga rero abo bantu baje ngo n'abanyamigambwe bandi baje gucika abasavyi ba CNDD-FDD ibi ndabibona muri fraude bubiri ko biraza usanga abantu batakiri mu vyemo mu karanga mutima k'umugambwe ahubwo binjira mu kwinjira mu mugambwe wa CNDD-FDD bakaca bacika abakozi b'umugambwe wa CNDD-FDD mu migambwe wabo nibyo biri muri iprona n'uyu munsi muri Frodebo nkuko nariko ndabivuga biriko biraza n'ahandi ho bya SNL bya FNL bya Jekera usanga rero uyu munsi ingorane dufise ni ingorane y'umugambwe utegeka ubone cyo wacu uvuga uti mbene ho biki icoba nuko umugambwe utegeka uhinduka hakaba imigambwe myinshi ikemerwa hanyuma ukemerwa mu mibereho yabo abantu bagakora ibyo biyumvira bagatunganya igihugu nkuko ibibazo bibisaba ibibazo by'igihugu bisaba ku itunganya urishasha ry'igihugu cokorwa cobanza kuza nyamukuru no kurondera ingene mu Burundi hoboneka intwaro iza kutorera inyishu ibibazo by'abanyagi kandi ikishira imbere dashira imbere umuntu ishira wabategetse ishira imbere uwo munyagihugu abwirizwa kuva haryari uwo nyarucara abwirizwa kuva haryari atambara ibirata gwaye imvunja atambwaho zafise atagatonga afise atakazoza afise nuyo intwaro yoze ubwiza kwitwararika ikerekanirwa niwo muntu azoba umuntu nk'abandi murakoze
umugambwe iprona niwe wamaze imyaka irenga 40 utwara igihugu ku ntwaro z'umugambwe umwe kuva igihugu cikukira gushika mu matora yo mu mwaka w'igihumbi 1993 gushika nubu uwo mugambwe wamufise ikibanza cicegera c'umukuru w'igihugu no mugambwe ufatwa nk'ubwoko bw'abatutsi ndetse amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro yerekana ko ari umugambwe uharanira nyungu z'ubwo bwoko bw'abatutsi ubu budacikana n'ibice 15% by'abarundi bose.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Nchuti bagenzi namwe mwese mwari muteza biri kino kiganiro dusangire ijambo ani ho tukirangirije turabashimiye mubandanye mujyohegwa n'ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ahanje Pierre Claver niyo nkuru twari duteramanye ndabifurije ibihe byiza mugiraho muba mwubahwe.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka kuri politiki yo mu Burundi. Turasubiramo ikiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize mwateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.